Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza iganiro vya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muzi uteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ndwi ukwezi kwa 11 mwaka 2019 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ulimi rw'imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda MRCD wemeza ko ingabo zarwanye mu rwi FLN zifite ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ari izarwo.
Ntituvuga yuko ari FLN igaba ibitero byose mu Rwanda.
Uyu ni Innocent Biruta, icegera cy'umunyamabanga mukuru wa MRCD, asobanura ko biteguye guhanira impinduka z'ubutegetsi mu Rwanda. Ni inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye inyishu Leta y'u Rwanda yahaye abashinga amateka b'igihugu cy'u Bwongereza bari banditse bayisaba kurekura General Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Inkuru yerekeye amakenga ya Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL. Inkuru yamenyesha makuru ane ikinyamakuru iwacu bafunzwe hamwe n'icyo urwego rujejwe kugenzuza ukuntu inyamakuru n'amaradiyo bita mu Burundi bivuga ko hamwe n'ikiganiro Innocent Biruka, icegera cy'umunyamabanga mukuru urunani rw'imigambi itavuga rumwe na Leta y'u Rwanda yahaye Ijwi rya Amerika. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloyiza Bigirimana. Mwaramutse neza Aloyiza, umwanya ni wawe.
Urakoze Fred. Tuyahereye mu yavugwa muri CPI. Abashikiriza amanza ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'Irahe kuri uyu munsi wa kane niho bakatira urubanza umukuru w'abahoze barwanya Leta ya Congo Bosco Ntaganda. Inyuma yaho mu ntango z'uyu mwaka yagirijwe ibyaha byo mu ntambara no gufata abakenyezi ku nguvu. Ntaganda agiye gucirirwa igifungo cyo guherayo ku byaha yagirizwa ko yarongoye ubwicanyi mu gice gitunze Butare mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu myaka ya 2002 na 2003. Uwo mugabo w'imyaka 46 afise amavuko yo mu Rwanda yabaye wa mbere yagiriwe nk'ivyaha byo kugira abaja abakenyezi mu kubasambanya igihe yacirirwa urubanza na CPI mu kwezi kw'indwi. Muri CPI kandi yo sentare ivuga ko ifise amakuru yahari Saif al-Islam al-Qaddafi, numwe mu bahungu ba Muammar Gaddafi, hamwe n'abandi banyalibia babiri bagirizwa ivyaha byo mu ntambara. Fatou Bensouda, umushikiriza manza mukuru wa CPI, yabishikirije akanama ka unikajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa gatatu. Abantu batatu baronderwa ni na CPI ku byaha byo mu ntambara birimwo ubwicanyi, ukuboreza igufa, hamwe n'ivyaha byo guhotera ikiremwa muntu n'ibindi nk'uko bishikirizwa na Bensouda. Bamwe mu bagize akanama ka unikajejwe umutekano ku isi bavuga ko bababazwa nuko abo bagabo batatu kugeza ubu bacidegembya. Ububirigi bwo busaba ko bafatirwa ibihano n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Muri Afrika kandi igitero ku mamodokari yari atwaye abakozi b'ikompanyi y'abanyekanada icukura Ubutare muri Burkina Faso cyahitanye abantu 37, abandi 60 barakomereka ejo ku munsi wa gatatu. Byashikirijwe na buramatari w'intara yo mu buseruko icyo gitero cyabereyemo. Kibaye igitero kigira gatatu kigabwe n'abakora iterabwoba kuri iyo kompanyi Semafo mu mezi 15 mu gihugu cya Burkina Faso. Burkina Faso ni igihugu gikenye kandi gifise ibibazo bya politiki mu karere ka Sahel. Abasirikare bayo nta bikoresho bya gisirikare bigezweho bafise kandi nta myimenyerezo ya gisirikare ikwiye bafise. Ibitero byabo bikorwa mu mihana y'abantu, imitego yo mu mabarabara hamwe na bombe ziterwa n'abiyahuzi bimaze guhitana abantu barenga 630 muri icyo gihugu nk'uko bishikirizwa n'itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Hano muri Amerika, umukuru wa komite y'inama nshingamateka ijejwe iperereza yashikirije ko guhera mu ndwiza abanyamerika bazokumviriza ku mugaragaro bamwe mu vyabona mu matohoza ariko arakorwa ku vyagirizwa perezida Donald Trump. Adam Schiff ayirongoye yashikirije ko iyo komite izokumviriza ku munsi wa gatatu w'indwiza Bill Taylor numu diplomati wa Amerika muri Ukraine undi azokumvirizwa uwo munsi ni George Kent icegera cy'umunyamabanga ajejwe uburyaya na Asia mu bushikiranganje bw'imigendranire n'amakungu ya Amerika. Schiff yavuze ko Mari Yovanovich yahoze ari ambasaderi wa Amerika nawe muri Ukraine nawe akazokumvirizwa ku munsi wa gatanu w'indwiza nyene. Bose kwari batatu baramaze kumvirizwa n'iyo komite, ariko byabaye mu mwiherero. Ni ku byaha President Trump yoba yagirizwa ko yarenze amategeko bishobora mu gihe byo mwagira ashobora no gukurwa ku butegetsi. Muri Amerika kandi abakenyezi babiri b'Abanyamerika bafise amamuko muri Somalia baratsindiye intebe mu nama z'ibisagara mu mareta Minnesota na Maine, amareta arimwo ibitigiri binini by'Abanyafrika. Mu matora yabaye ku munsi wa kabiri, Nadia Mohamed yatowe mu gace ka St. Louis Park mu gisagara cha Minneapolis mu ntara ya Minnesota. Saifa nawe Khalid yatowe mu gisagara cha Lewiston ni muri leta ya Maine. Bose ni abo mu mugambwe waba demokrate kandi naba isilamu, kandi bazoba babaye ayo mukira b'abanyesomalia batowe guserukira ibisagara. Leta ya Minnesota niyo leta yo muri leta z'umwe za Amerika ibamwe ibitigiri binini by'abanyesomalia mu mwaka wa 2018. Undi munyasomalia azwi ku izina rya Ilhan Omar yaratowe mu nama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze yaruzi ku makuru heje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko mwikomera bandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda, inkuzo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Leta y'u Rwanda ivuga kwibanga mu ngingo z'ubutungane. Iyi ni inyishu ngufi u Rwanda rwashikirije abadepite batandatu b'Abongereza bari bandikiye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bamusaba kurekura bamwe mu bantu bapfunzwe. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, Claude Ganza Munyamagana, niwe agiye kudushikiriza inkuru.
Guverinoma y'u Rwanda yandikiye abadepite b'Abongereza bari baherutse gusaba Perezida Paul Kagame kurekura General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Aba bombi bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare mu kwezi kwa gatatu kwa 2016 igifungo cy'imyaka 20 kuri General Frank Rusagara na 21 kuri Colonel Tom Byabagamba, rumaze kubahamya ibyaha birimo gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi buriho no kugambirira guteza imidugararo muri rubanda, hakiyongeraho no kwamburwa impeta zose za gisirikare. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko umwanzuro abadepite bashingiyeho yuko aba bagabo bombi bafunzwe binyuranyije n'amategeko ubwawo ukemangwa kuko bakoze raporo yanaje kwemezwa na ONU batigeze basaba u Rwanda kugira icyo ruvugaho. U Rwanda ruvuga kandi ko kugeza ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri 2018 ubwo ONU yemezaga raporo yabunganira abaregwa bari batarakatirwa. Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta Johnson Businge yavuze ko General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bajuririye igihano bahawe, bityo kuna n'ubu rubanza rwabo rutarafundikirwa kuko ruri mu rukiko rw'ubujurire. Minisitiri Businge avuga ko mu mategeko y'u Rwanda ntaho guverinoma yivanga mu manza nshinjabyaha uretse gusa igihe yabisabwa hisunzwe amategeko n'inzira ziboneye, ariko ko bitaba bikwiye ko ubutegetsi nyubahiriza itegeko bugira icyo buvuga, bukora cyangwa busaba ko bikorwa mu buryo runaka ku manza inkiko zitarafataho icyemezo cya nyuma nk'uko abadepite babisabye. Ibi bikozwe ngo byaba ari ukwivanga mu mikorere y'urwego rw'ubucamanza kandi rwigenga. Ministri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta y'u Rwanda Businge Johnston avuga yuko amategeko y'u Rwanda atanga amahirwe yo gusaba umukuru w'igihugu imbabazi, kandi ko General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba nabo bemerewe kuzisaba mu nzira amategeko abiteganyamo. Nibutse ko ibaruwa risubiza y'abadepite batandatu barangajwe imbere na Baroness de Souza wigeze kuyobora inteko nkenguzamateka y'Ubwongereza boherereje Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamugaragariza ko batewe impungenge no kubona General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bakomeje gufungwa. Muri iyo baruwa bibukije umukuru w'igihugu ko abo bagabo bombi bahesheje u Rwanda ishema mu mirimo bakoze.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255 4 rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Agatongo asa umukuru umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi avuga ko hari umugambi ubutegetsi wo kumwagiriza ko afise abagwanyi bitwaje igwanisho mu gihugu yemeza kwazi aho amanama abera kandi ku mugambi unyegeje inyuma ariko mufunga no gufuta umugambwe SNL mu kiganiro hari Ijwi rya Amerika asigura ko hari imipira irenga ibihumbi bitatu zo kwambikwa abantu bazitirirwa abagwanyi biwe ni inkuru ya Eloge Wilkaniza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya
umukuru w'umugambwe SNL akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yemeza ko afite amakuru y'ukwizerwa ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi na rimwe hari inama z'ubutavana ko zigamije kuremerantaniza umugambwe wiwe agatondwasa
hariho ubundi bubisha rero buri kuburategurwa ubisha bwo kurondera kuremerantiriza umugambwe SNL yuko ufite abagwanyi n'ibigwanisho ibyemezo birahari kuko amanama ba ahantu abantu babona nk'ubu ari ukurikirana rw'amanama kuva itariki ya mbere y'uko kwezi abantu ntibasiba mu nama harimo abantu bo mu ntwaro ngaha muri Bujumbura birare harimo abatwara imigambwe imwe imwe iri ngaha i Bujumbura
rwatavuga ko hari imyambaro ibihumbi igizwe n'imipira n'inkofero imaze gukorwa ifite ibimenyetso by'umugambwe wiwe mu ntumbero y'ukuzoya ndika abantu bahawe urwanisho bakazita abayoboke bawo asigura ko umugambi nyamukuru ari uwo gucayagirizwa kwa afite abagwanyi atabwe mu mvuto imbere yuko umugambwe SNL nawe ufutwa iyo myambaro amenyesha kwikorerwa muri amwe mu imprimer harimo gisagara cha Bujumbura
niyo hakorewe imipira irenga ibihumbi bitatu n'inkofero zishika ibihumbi bibiri iyo mipira bashize ku ifoto y'iwanje bandika ko SNL inyangamugayo mugabe iyo mipira iratandukanye n'imipira dusanzwe dukoresha iyo mipira irera twebwe nta mipira dukoresha iri ku ifoto y'umuntu icyo bitombereye nuko ngo bazoyiha abantu bamwe bamwe bimbonera kure n'abandi b'imyubirindi migambwe bacuditse bakabahana n'impuzo za gisirikare ibigwanisho haba bagashagira umusako igihugu cyose hanyuma bikitwa yuko abo bantu ari abagwanyi ngo bagwasa jewe nkacashirwa mu mvuto umugambwe nabo bakawufuta aho ni ibintu bigeze hari n'abantu rero bariko bararondegwa nako kagwe kinzu nkorabara abo bantu bagwirizwa kuba bavuye mu nzira bitarenze indwi zibiri cyo kimini iyo remenanya yigiye umipira kuko amatwasumira ejo barangije inama imipira imwe imwe bace batangura kuja kwijana hirya no hino iyo bagwiriza kuca kuyiha abantu abantu rero urumva n'abantu b'indongozi mu mugambwe SNL umunyamabanga mukuru n'abandi mugabo ahantu remesha abarundi n'abarundi kazi yuko ivyo ntacyo bazoshikako ibuye yose irutse n'igice isuka twamaze kubimenya iyo imprimeri turashaka kumenya abanyeneyo turashaka no kuidentifya abo bafise icyo kiraka siyo yihaye ikiraka hariho abayihaye komande kuko yaba n'iryo hinguriro ibyo bintu biriko birakorwa bizoritosekaza bizoriha izina ribi bizoba agatukisha kuri ryo kuko ugiye gukora ibintu biza kuza guhungabanya umutekano w'igihugu nawe wiri wokwera
mu ntazi mwe zimwe z'u Burundi hari abanywanyi ba SNL bamaze gufatwa bagirizwa gutungirwa nisho badafitiye uruhusha batatu nabo mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'igihugu bakaba ari indongozi mu makomine uheruka gufatwa vuba n'umunyamabanga wa SNL muri komine Buhiga iyo ntara nyene hari ku itariki ya cumi na gatandatu ukwezi guheze yagirijwe gutunga grenade n'imyambaro y'igipolisi yasanzwe mu rugo iwe habanje kubisakwa rwasamenyesha ko ivyo vyagije bitagira ifatiro
Buhiga twaramenye yuko grenade bavuga yuko umuntu yitwa ko yafatiwe iwe naho nyene ntibasanze mu nzu ntiyo basanze ku musaya w'inzu iyo bari bagiye kubihamba hirya ku rukuru bibe gwiparasere n'iyindi iyo grenade amatwa dusumira ngo bayikuye ku musuzi ofisiye mu gisirikare hano bita mu ishanga muri komine Buhiga bamubwira yuko ariyo bagiye kwigishiriza ko abapolisi urumva n'uyu munsi rero iyo grenade ubu nawe bayimubajije mu gisirikare sinzi ko byomworohera kuyironka kuko yitwa yuko ari iki icyagirizi imbere y'ubutungane urumva rero hariho ibi bintu rero biko biraba rero by'amaremenanya hirya no hino hariho ubwo bubisha bwo gusambura amaperimanase hariho n'ibyo bindi kuvuga rero ngo kugira publicite oya namba abatware nibibuke yuko Burundi arwa barundi bose Burundi si ubw'umugambwe uyu canye uriya
agatorwaza nta mazina yabari kwakora ico yisemena nyarigamije kumufunga no gufuta umugambwe wibashikiriza mugaba yemanga ko hari kandi bibaye ngombwa bibashira habona Ijwi rya Amerika ryacaronde ubushikanganji bw'intwari yo hagati bujejwe itunganywa ry'imigambwe mu Burundi hamwe n'inzego z'umutekano kugira abagiye cyo bashikirije kuri no byagirije byo mukuru w'umugambwe Senere akaba n'icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi Eroje Burika neza Nairobi Ijwi rya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na Leta y'u Rwanda MRCD ejo ku munsi wa gatatu wakoresheje ikiganiro kigenewe amenshi abakuru i Bruseli mu Bubiligi abayobozi barwo barongeye kugaragaza ko baharanira guhindura ubutegetsi mu Rwanda kandi bemeza ko ingabo za FLN Force de Libération Nationale ari izarwo Innocent Biruka icegera cy'umunyamabanga mukuru wa MRCD mu kiganiro yagiranye na Venuste Nshimiyimana
twebwe turi umuryango nyarwanda witwa MRCD rwose tukaba dufite n'abasore n'inkumi bari kumwe bitwa FLN biyemeje mu buryo bwo kwirengera bwo kubwira Kagame yuko izo ngufu arata nabo bashobora kuba bazibona kuri ingufu z'iniza abaturarwanda
kuva uyu munsi nimba numva neza nk'uko maze kubivuga muremera ko ari mwebwe mufite ziriya ngabo za FLN zivugwa yuko zigaba ibitero mu Rwanda zikica abantu
nituvuga yuko ari FDN igaba ibitero byose mu Rwanda kuko mu Rwanda habaye byinshi iragumbise nk'ibyabereye mu majyaruguru ubushize hari inkurikizi zabaye hari abahamagawe na za ribu ze babazagira gumbise bigeze bumva twe batuvugamo twebwe rero turagira ngo tubwire abo bose ku isaha yageze yo kwirenga
abo banyarwanda bababayege nibo nshaka kumva u Rwanda rutuwe na miliyoni hafi 12 mu Rwanda bahatuye bafite umutekano uyo abo bahungu banyu yenda batagiye kubadurumbanya ntabwo sinumva yivuga ngo abanyarwanda abo bushaka kuvuga
impungenge abanyarwanda barazifite nyinshi ngira ngo urazi ibyegeranyo byagiye bisohoka hanyuma rero iyo wumvise noneho amaganya y'abanyarwanda ku maradiyo abanyarwanda basigaye basinyuka bakavuga nahoze numva ejo bundi umugabo witwa Barafinda se kikubu si umusazi ahubwo gusara kwe ni kwiza kuko avuka
Igenda ishaka kukubaza ku byerekeranye na FLN n'ibyo bitero muvuga mukora murareba mugasanga u Rwanda magingo yaho rugeze rukeneye ibyo bitero urebye aho rwavuye naho rugeze rwiyubaka
u Rwanda rero aho rwavuye gira ngo nkubwire yuko u Rwanda twabisobanuye nabyo ntabwo aho rwavuye ari habi nkaho rugeze ubu ntahejo rushobora kuzaba ruti
ntabwo biruka aho Rwanda rwavuye ntabwo ari habi rwaravuye mu icuraburindi abantu bagapfa bakangana kuriya aho Rwanda rwavuye ntabwo ari habi
twebwe turafata iriya gahunda ya FPR yose yatangiye mu kwa 10 muri 90 tukageza muri 1994
ariko nitwandika amateka biruka ubu ngubu turi muri 2019 u Rwanda aho rugeze ubu ngubu nkamwe ndakubaza iyo muvuga muti twebwe turi mu ishyaka rirwanya ubutegetsi rishaka kuhindura ibintu ni iki kintu muzazana u Rwanda rudafite muzabihinduza gakundi k'abanyabufindo
oya nituzabihinduza gakoni kabanyabufindo aya mu majyambere uvuga n'uwo mutekano usobanurwa cyane cyane n'abari ku gutegeka nibo babona amagambo yo kusobanura kuko bazi neza ko bahaye ijambo Rwanda iyo hasi abanyarwanda yabihugu ku
aha abanyarwanda se badahabwa ijambo ni hehe
ibyiza bikorwa nyine mu rwego rwo kwerekana nyine ko bikorwa ariko hari abandi bari mu gikari kinini cyane kirimo abanyarwanda barenga 90% badafite ijambo biravugwa uzagiye wumva ibivugirwa n'abantu bari mu magereza ibyo Ingabire atinyuka akavuga
ahubwo se uwo Ingabire uvuga uko ibyo avuga abivuga yicayiwe kutigeze wumva bamufashe ngo bamwishe bamufunze
Ingabire afite igihagararo yubatse Ingabire yaratinyutse n'umukobwa w'i Rwanda
none mwebwe kuki mudatinyuka ngo mujye
bamushize no mu gihome aho uriya ni umukobwa
w'umunyarwanda nawe uri umugabo w'umunyarwanda kuki wowe utagenda ngo wubake izina ukore politiki mu Rwanda icyo gihome bakigushyire mu gisohokemo ariko none ho ugira uburenganzira bwo kuvuga nk'umugabo hari nabandi bafunzwe kandi barasohoka baragororwa bajya mu mirimo barongera bahabwa imirimo ya leta kandi bayikora neza kuki ibyo ngibyo mwebwe mutabikora mugahitamo gusa kuvuga ngo tuzagenda ku ruhembe rw'umuheto
reka ngerageze kubabwiza ukuri wenda umpa ijambo kuri ijwi rya Amerika ukuriye forum ijambo mbabwiza ukuri hanyuma nimbo n'inzira nzagenda mbabwire no kumuharura
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkunziza yasuzereye umwiherero wa nyuma wa leta yiwe yibusa Abarundi kuza musubirira afise amahirwe yo gukomeza aho ibikorwa by'amajambere byari bigeze mu gihugu umwiherero wari umaze iminsi ibiri ubera igitega ku murwa mukuru wa politiki inkuru yateguwe n'ijwi y'Amerika n'abanywanyi baryo mu Burundi tuyishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu ari mu Rwanda Desire Atuimana
uwo mwiherero wa leta y'u Burundi wari umaze iminsi ibiri ubera ku murwa mukuru wa politiki Gitega urongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi no gusozera ikiringo Petero Nkurunziza yari yaratorewe kuva mu mwaka wa 2015 Prosper Ntagwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi yabishikirije mu isozerwa ry'uwo mwihwezo
uyu mwiherero novuga ko ari umwiherero udasanzwe kuko n'umwiherero uje usozera ikiringo cyo kuva mu 2015 gushika mu 2020 murazi yuko twimirije amatora mu mwaka uza uyu mwiherero rero wari ukura bimwene ibikorwa byagenze kuri iyo myaka yose itanu urumva bari umwiherero udasanzwe kwari ukurabira hamwe imigambi yari yarafashwe iki kiringo gitanguye imigambi yashoboye gukogwa yagoranye hanyuma n'ukuraba imigambi yokogwa muri aya mezi asigaye
hari kidasanzwe cyashikirijwe muri uwo mwihwezo nk'uko uwavugira leta bishikiriza ntabwo gwami yavuga nk'ibijanye n'imigambi izo bananya irangurwa kugeza ikiringo kirangiye umunyamahanga mukuru wa leta ntiyibagiye kuvuga ko umukuru w'igihugu asaba abagize leta kutadehukirwa mu minsi ya nyuma leta isigaje
ariko rero ikintu novuga kindi kidasanzwe muri uwo mwiherero wabaye ni ukubera muri uwo mwiherero abashikiranganji bagiye barashikiriza ibikorwa babona yuko ko muri aya mezi asigaye bitazoba birahera biri mu byo bazoshikiriza n'abazobakorera mu ngata aho rero wari nk'umwihwezo ahanini w'ibikorwa by'ejo nyine icubahiro umukuru w'igihugu yaratanze impanuro nyinshi cyane impanuro z'umuvyeyi impanuro za Sebarundi yarasavye abitavye uwo mwiherero yuko batogira wa mugani w'umwana urazi yuko impembo y'umwana ipfira mu magodo yavuze yuko si iminsi mike isigaye boca badebukirwa bagakora na kugira ngo abazobakorera mu ngata bazosange ibintu bimeze neza mu Kirundi novuga nti bazoshike bamene umushike ahubwo bazosange ari ubusizi
umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yibukije abashikiranganje ko naho batazoba bakiri muri ayo mabanga igihugu kizoguma kibakene Prosper Ntagwamiye amenyesha ko president Nkurunziza yishimira ibyaranguwe na leta yiwe
nubu rero babandanya arabavyeyi ntibarabe imigambwe bakomokamo ntibarabe intara bakomokamo ntibarabe namashengero basengeramo bumve ko arabavyeyi hama babwira yuko iteka ryabo ubu bafise no muri kazoza rivana n'ukuntu bakoze acababwira ku gihugu kiri kumwe nabo yanatwibukije ibisa na wa mugani w'ikirundi bavuga yuko igiti cishwe ingoma kidacanwa nuko rero iyo teka rero Imana yabateye barigendere babandanye bakorera igihugu kizoguma kibikorako ko nawe nyene azoguma ni hafi yawe mu mabanga nawe nyene azobandanya gukora hanyuma rero yahejeje atanga amanota muri rusangi rero cavuyemo nimba mukeneye kumva ukuntu yabigeza akabigeranura muri rusangi yashitanze amanota 95% ku ijana ku bikorwa iyi leta yarongoye kuva mu 2015 bari mu bikorwa bakoranye
biterekanijwe ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza azobisikanya n'umukuru w'igihugu mushasha mu kwezi kw'indwi umwaka uza uwo nawe azoba yatowe mu matora yo kugenekezo rya 20 kwezi kwa gatanu umwaka w'2022 ayo matora y'umukuru w'igihugu akazobera rimwe n'ay'abahanuzi b'amakomine hamwe n'ay'abashingamateka
Shuti mwese mkundi la juu nizuki jamelika vigano tuwateguli mwaka kanya vigano kingaha. Tuponeho kandi ya kanya hulushini na ingenieur. Yadufashe mungi ya bugizi uma. Mungi na fasile yadufashe kugiranya vigano ya tuwateguli. Kwa mikro mwari kumuna Federica Mwondikije. Ama kuru na yu mwashikilijwa na Aloisa Bigirimana. Mwa kote kututega matuki. Tulabifurije. Ama haro numusi mwiza.
Choco, 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 choco Hey.